muri kumwumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda badutse amatwi namwe mu cugura ama radio yanyu. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 28 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Rwanda, aho u Rwanda rwakiye ku munsi wa kane ku mugoroba abantu 66 barondera ubuhungiro bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya. Uwo mugwi ugizwe n'abava mu bihugu bya Sudani, Somalia na Eritrea. Benshi muri bo bari abana nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi. Bari mu murwi wa mbere w'abantu 500 bazorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha leta y'u Rwanda yagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ajejwe gufasha kwakira abantu bafungiwe muri Libya igihe bariko bagerageza gushikira akarere k'Iburaya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryararondeye ibibanza vyo kwimuriramwo abo bantu. Bamwe muri bo barungitswe mu gihugu ca Niger muri kahise. Ibihugu bike gushika ubu vyemeye kubakira. Tukiri kuri iyo nkuru, umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Maitre Bernard Ntaganda, yashinze umugambwe PS imberakuri, yamiriye kure ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwakira impunzi z'abanyafrika zituruka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo yashize ahagaragara, uwo munyapolitiki avuga ko atari igikorwa kigaragaza ubuntu. Yavuze ko ari uburyo leta y'u Rwanda yahisemwo irondera gutuma amahanga atabona ko ihonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka ka muntu ejo kuwa gatanu niho kemeje ko umugwi w'abahinga ba ONU ujejwe amatohoza ku Burundi wongerezwa ikiringo c'umwaka kugira ugwe umutohoza uko agateka ka muntu kifashe mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Ingingo y'umuryango w'ibihugu vya Buraya yo gusaba ko umugwe w'abahinga ba ONU ujejwe amatohoza ku Burundi wakongeye gukiringo yemejwe kuri uno wa gatanu. Ibyo bihugu bigize umuryango wa Buraya byamenyesheje ko mu Burundi amahoro ataragaruka, ko hakibonekeza ubwicanyi ndengerabutungane, ko abantu banyuruzwa bakabura irengero ryabo, kandi ko indyane zifatiye kuri politiki ziriko ziribonekeza zitazotuma amatora y'umwaka w'2020 agenda neza. Ibyo bihugu rero niko gusaba ko abakora amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi bobandanya abakora. Iyo ngingo yo kongera ikiringo umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi ntiyakiwe kumwe n'aba mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bati uwo mugwi ntacu mariye Burundi warukwiye gufutwa, abandi nabo bati niwongegwe urabikwiye.
Bawo kubungira ikingo n'uburenganzira bwabo mugaye cyumenye nuko umugwi utigeze wemerwa uza gukora gute amatohoza ku Burundi mu gihe hari tuzi arindi bihugu byinshi biri mu ngorane. Burundi amahoro nijya nawe nta bamenyesha makuru abizi batimbira ukaye amasaha cyakiva mu kama saha cyakiye n'ubudugero gushika amahoro ntibaje gutohoza ibiki. Abuze cyo bakora niko no bivuga asigaye naho n'ivyo biro bivuga ngo bigira ati akazira mu Burundi byinshi mu mutaka ngo ni muratwe twavyamije kwavuze ko bihenga amasoro zeganye bihenga n'ubundi bundi bacyo gukora iki. Uko bigenda kose ni ataka tacu bizabashikana kuri kabara tumanya wabo
kuno mu mugwa wahonge ikintu cy'umwaka umwe nibaza ari ikintu cyiza cyo dufasha kugira zamvururu zikunda kuba mu matora ntihagire umuntu arenganywa wanashema n'inyuma y'amatora dushoboye kumenya ukungwe na gatya kazina muntu azoba kifashe nibaza ko ari ikintu cyiza cyane rwose. Je muntu umenga wari wagerageje gukora ni nacyo gituma icyo kintu cy'umwaka batanze gucufasha gusubira kumuri gukurikirana hagufi ibijyanye na gatya kazina muntu kumwe nibaza byifashe je kugwanya ndabona yuko icyo bagiye barakora barakinze uko bashobora nubwo bitari byoroshe. Rero nizere yuko umwaka babahaye ahubwo bosumiriza ko kugira tumenye na bimwe byinyegeje na bimwe bibera hagati mu gihugu kujyanye no itotezwa ry'agateka kazina muntu.
Cyane nibaza yuko uwo mwaka utarukwiye kuko uravye agateka kazina muntu ngaha mu Burundi karubahirijwe, kandi uci uraba n'aba bantu bagira ayo matohoza keshi bayagirira iyo bari canke bagashika mu bihugu atari byo bariko baratohozako. Rero byari bikwiye yuko imbere yuko basohora icegeranyo baza bagashikaga mu Burundi bakavyibonera bakareka kubaza abarundi mugabo batari mu Burundi kuko nabonyene inkuru bazumva kumatwe
abo mu gateka kazina muntu bobo akamwemwe ni kose Ahmed niyongera rongo ishira hamwe y'abakristo riharanira kurandurana n'imizi ihohoterwa rya kiremwa muntu akat amenyesha ko kongera ico kiringo byanikenerwa cyane amenyesha ko mu gihugu ubutungane butigenga kugira butuze inkozi z'ikibi uwo mugwi urakenewe cyane kugira unakurikiranira hafi amaba kugwa mu Burundi
gihe mugwa matohoza kubundwe kurashira habona icegeranyo cabo cyanyuma warerekanye neza yuko hari umutekano muke mu Burundi urerekana neza yuko ayo matora y'2020 atanguye kwerekana yuko hashobora kuba ibyaha ku rugero rwo hejuru ariko gituma twasaba yuko uwo mugwe matohoza ku Burundi wogerageza kumwikiringo kugira ushobore kubanda ya matohoza kuri ivyo vyaha biriko biraba imbere canke mu gihe amatora azoba ariko aratunganywa mu 2020 muri ico gituma rero twibaza yuko iyongegwa ikiringo c'umugwe matohoza ku Burundi ari vyiza cane kugira makungu agume akurikirana hafi ivyerekeye gato ya kazi na muntu mu Burundi
igihe uwo mugwi ujejwe amatohoza ku Burundi waruhejeje kongegwa ikiringo wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru ku rubuga rwe rwa Twitter yamenyesheje ko kongera ikiringo uwo mugwi ataco bivuze ku Burundi kubwiwe amajwi yabonetse muri ayo matora ngo yarakwiye gutuma ibihugu bigize umuryango wa Buraya vyibaza ibibazo byinshi nyamitwe asozera avuga ko insinzi ari iyo Burundi Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Ibihugu 23 nivyo vyemeje ko ico kiringo congerezwa 11 ntivyemeje iyo ngingo nayo 13 ntaco vyabivuze ko mu bihugu 13 vyo muri Afrika biri muri ako kanama Urwanda ni gogonyene gwemeje ko ico kiringo congerezwa tukiri kuri iyi nkuru y'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu onikajerwa gateka kazi na muntu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambassadeur aserukira leta y'u Burundi i Geneve Tabu Renova Tabu avuga ko atagishasha kiri muri iyo ngingo
iyo ngingo twayakira ibisanzwe n'izindi ngingo zisa n'iyo kuko nta kintu na kimwe ije yungura ufashe urazi izindi ngingo zahora zifatwa uwo mugwi bawongeye ikiringo kigira kane urumva itambere caraheze ntacu washitseko ica kabiri caraheze ntacu washitseko ica ikiringo ca gatatu caraheze uwo mugwi ntacu washitseko n'ubu rero bawongeye ikindi kiringo bawongeye ikiringo mu gihe tacyo na kimwe kigaragara cyovuga ngo kitumye bawongera umuntu uze ikiringo urumva rero leta y'u Burundi nta kintu na kimwe ibona cyahindutse
mu biringo byose by'imbere yaho leta y'u Burundi ntigeze iha uburenganzira uyu murwi bwo kwinjira mu Burundi gutohoza kugira ngo ironke amakuru y'imbaho y'ibintu biba mu Burundi kigihe leta y'u Burundi izobaha ubwo burenganzira
Leta y'u Burundi yamye imenyesha yihagaze kuko ikibazo ntikiri kuyongera gintuze y'ibiringo kiri mu cambere cya kabiri cya gatatu ingorane ziri mu tatumye uwo mugwi wawushiraho n'ingene wagiyeho uwo mugwi wagiyeho batumvirije leta y'u Burundi mu gihe rero bashimye gucisha ahabo bagakoresha inguvu nico gituma rero uwo mugwi utigeze wemegwa na leta y'u Burundi n'ubu rero ntacyo zagihindura afurika y'ubundi hagati
turaje ku majwi yashikirijwe n'ibihugu bize kanama kabonekajejwe umutekano ku isi ibihugu 23 nivyo vyatoye kwemeza iyo ngingo 13 ika ntivyagize aho bihagarara mu gihe ibihugu 11 vyahakanye iyo ngingo mu bihugu rero kandi 13 byo muri afurika kimwe cyonyine nico cashigikiye iyo ngingo leta y'u Burundi yavyakiriye gute
Leta y'u Burundi yibaza yuko abantu boca ubwenge bakaza barabona ibiri kubiraba kugira ngo babone neza by'ukuri ko muri ako kanama by'ukuri ako kanama uyu munsi koba kari kukakora ibyo kahamagariwe gukora cyanke ko koba karimwo abantu bashinga itegeko ryabo bakagakoresha ibyo katagenewe kuri uno mwanya ntibamenyesha yuko nk'uko bamba babivuga iyo umuryango ufite ikibazo icyo kibazo gitorega umuti nawo nyine na benewo mwabonye neza yuko rimwe mwakurikiranye igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri muri Afurika Afurika yama yavuze iti ibibazo biyega yo nyine ibitorera umuti uno munsi ibihugu bya Afurika biri muri ako kanama byerekanye neza yuko n'ubu bigihagaze aho nyine ibibazo bya Afrika bitorego na Afrika rero kubona ibihugu mu bihugu 13 12 byose atana kimwe cigeze cemeza ko uwo mugwi uhabwa ikiringo kigira kane inibaza yuko aho nyene hariho ubutumwa ibihugu bya Afrika biheje gutanga ubutumwa kugira ngo zerekane neza yuko ata unomwanya bitagikenewe yuko uwo mugwi bawongera ikindi kiringo aha rero niho tuvuga tuti ibi bihugu bindi biguma bikandimiza igihugu cy'u Burundi atigeze kwitwita gashi bikabona neza yuko bidashobora gukunda Burundi gusumba Barundi bidashobora gukunda Burundi gusumba n'ibihugu bya Afrika byo bizabonye neza yuko bitari bigikenewe yuko uyu mugwi wongerwa ikindi kiringo.
Tabu Henova na ambasade ya serikali ya Burundi mwishirahamwe mpuza bakungu i Geneve mu gihugu cy'u Swisse murakoze cyane gose kukanya nkahaye radio ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika mutwihanganira ikibazo cha technique cyabaye kuva ku munsi wa mbere gituma tutumvikanira ku mirongo ya FM nkuko bisanzwe. Inzego zibishinzwe ziriko zikora zidahema kugira dusubire ku mirongo ya FM. Mukurindira abashobora kutwumva ku vyuma nyabwonko cyangwa kuri telefone ngendanwa mubandanye mudufasha gukwiragiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwotwumvira ku rubuga uwezi tatu akaburungu radio yacu voa.com. Turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru avugwa ku karere Abarundi batuye mu gihugu cy'Ubirigi uyu munsi bazindukiye mu myigaragambyo hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania barasaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi. Ni nyuma y'uko icyo gihugu gitangaje ko guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi kizatangira kwirukana Abarundi bahungiye muri icyo gihugu. Kuri telefoni ndi kumwe na Madame Juliette Nijimbere, ni impirimbanyi y'uburenganzira bw'abana n'abagore, akaba kandi n'umwe mu bateguye iyo myigaragambyo. Madame Nijimbere, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Uyu munsi mwazindukiye imbere ya ambasade y'igihugu cya Tanzania, icyari kibajyanye ni iki?
Icyatujanye imbere ya ambasade ya Tanzania kwari ukwerekana akababaro dufite ku ngingo igihugu cya Tanzania giherutse gufata yuko kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi izotahukana impunzi z'Abarundi bari mu nkambi zo muri Tanzania ku ngumvu. Kumva rero iryo jambo ryashikirijwe n'abategetsi bo muri Tanzania twebwe byaratubabaje, twaje kwerekana umubabaro, twaje kubereka yuko Tanzania cyamye ari igihugu kibanyi kandi cyamye cyakira impunzi kuva imyaka n'imyaka impunzi z'Abarundi. Atari uno munsi bo kwiyumvira gutahukana impunzi ku nguvu kuko ntibigeze bazitahukana muri kahise ku nguvu zagumye zitaha kubera zumva uburenganzira bwazo bwubahiriye.
Kuri mwebwe niki mwibaza ko cyateye kuba Tanzania nk'uko wari ubivuze nibwo bwa mbere igiye gufata icyo cyemezo cyo kwirukana Burundi Abarundi bose bahungiye muri icyo gihugu, mwibaza ko impamvu ibiri inyuma ari iyihe?
Impamvu ntabwo tuyizi. Biragoye gutora impamvu mu gihe zitavuzwe neza, zitasiguwe neza. Icyo gusa twumvise nuko Tanzania, igihugu cya Tanzania kivuga ngo amahoro ni yose mu Burundi. Ariko twebwe turaze ibyirigwa biraba amaraporo turonka y'abantu bari mu Burundi. Icegeranyo giherutse gusohoka cyaba shakashatsi aba bo muri ONU ico cegeranyo kirerekana neza yuko mu Burundi atamahora ariho mu Burundi abarundi baguma bicwa abarundi baguma bangazwa abarundi baguma baja mu mabohero atandukanye ibyo rero byerekana ko atamahora ariho ko atabutungane bukora ari nacyo gituma kwirukana impunzi ari atari ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe twoshira mu bintu bisanzwe bikogwa mu mategeko mpuzamakungu
hanyuma se madamu nije imbere aho ngaho hanze ya ambasade y'igihugu cya Tanzania mwigeze mugira amahirwe yo kuvugana n'abayobozi b'iyo ambasade cyangwa se kubagezaho ibyo mwifuzaga kubashikiriza
ego cyane abayobozi bo muri iyi ambasade y'igihugu cya Tanzania n'ubu niho ngiri washaka turiko turasodera abayobozi baho batwakiriye neza batwumvirije twabashikirije ibyo twari tubazaniye ibyo twashaka kubashikiriza ku byerekeye impunzi ziri muri Tanzania ko zokingigwa ko zohabwa uburenganzira bwazo ko bozifata nk'abarundi bafite ingorane bakareka kubafata nk'abarundi batagira ingorane ibyo byose twabibashikirije batwumvirije kandi batwemereye yuko bagiye kubishikiriza igihugu cya Tanzania baserukira turizeye yuko ibyo twababwiye byose bazobishikana nka nkama
Madame Juliette Nijimbere ni impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bw'abana n'abagore ndagushimiye cyane kubw'akanyu Haira Dijwi rya Amerika kugira ngo utugezeho uko byari byifashe aho ngaho i Buruseli ndagushimiye cyane
Najewe ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza niba akwira umunsi wanyu
Twongereho ko impunzi z'abarundi zibumbiye mu ishyirahamwe Korebu ziri mu gihugu cya Uganda nazo zandikiye umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye zimusaba ko impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania zitatahanwa ku ngufu
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa kane mu masaha ya nijoro nibwo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu Rwanda hashyinguwe imibiri igeze kuri 200 y'abantu bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi nawe yari ahari aratugezaho iyi nkuru
Imibiri yashyinguwe ku mugoroba kuri uyu wa kane yabonetse mu cyobo kiri mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali iyo mibiri yabonetse mu rugo rw'umusaza rwa Gasana Jean Baptiste nawe wishwe muri Jenoside n'umuryango we mu rugo rwe hari haburiye imiryango myinshi ituye muri ako gace ku buryo icyobo kimwe cyavuyemo abantu bari hagati y'ijana na 200 amakuru icyo cyobo yatanzwe n'uwitwa Rine Mucunda uwo mu gihugu cy'Ufaransa akaba ari umwe wavuye muri icyo cyobo ayaha Karine Karambizi nawe wo mu gihugu cy'Ububiligi ufite ababyeyi n'abavandimwe wiciwe muri icyo cyobo uhamya Karine Karambizi yatanze yavuze ko amaze kubona ayo makuru yihutiye kuza gushakisha be akaba adashidikanya ko yababonye kandi akaba yabashyinguye mu cyubahiro
harimo papa ariko akabona na mukuru wanjye nakurikira Goriva hanyuma ikindi nuko nzi ko mama ari mu batwitswe amagufa ya mbere twahereyeho yari ari mu Nyirakaraga mu Minjara kuko nzi neza ko bamutwitse twe tuzi ko ari amagufa ashiririye dufata yose hamwe harimo n'abayafataga bakayajugunya ngo aya ni amakara nta makara yari ahari ni amagufa y'abacu mwabonaga mukagira ngo ni amakara
ni kenshi ibi byo byagiye bivugwa mu nkiko gacaca ubwo zari mu gihe cy'ikusanyamakuru bikarangira nta mwanzuro ufashwe Bizimana Jean Damascene uyoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside avuga ko gacaca hari aho yatsinzwe kuko itabashije kugaragaza amakuru yari akenewe
yasubije mu gikorwa nk'iki cyo kutingura imibiri maze imyaka irenga 25 tutarayibona. Hari aho mbona ko twatsinzwe kuko inkiko gacaca kimwe mu buryo byateganyaga ryateganyaga icyiciro cy'ikusanya makuru. Icyo cyiciro cy'ikusanya makuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa bakagaragaza amazina yabo aho baba bariciwe. Iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo twashatse umwaka ushize wose mu Gahurumani hariya ikamuga bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanya makuru hari aho kitagenze neza ko hari ababeshye hari abacecetse n'ibyo shyira guceceka ryari rihari.
Uhagarariye imiryango yashyinguye yavuze ko abantu badashaka gutanga amakuru babangamiye igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge ndetse asaba ko bahanwa.
Umuntu tugeraga tukagira akaba umuturanyi agatura hari imyaka 25 byarabaye bireba ariko ntatinyuke guhaguruka ngo aze atubwire ati dore byagenze gutya agahitamo kugenda abandi bose bagahitamo kuba abantu bindeba. Abo bantu imyaka 25 irashize ariko nagira ngo mbabwire ngo inzira iracyari ndende. Niba tugifite abantu nk'abo bagera ku munsi wa nyuma binangiye bakaba badashaka no gutanga amakuru sinzi uburyo bizakorwamo. Dufite amahirwe na minisitiri w'ubutabera ari hano. Abo bantu nanone twibareka gutyo gusa kuko n'ejo nundi azongera mwatanze urugero. Iyo umuntu afite ibimenyetso ko byagaragaye iyo umuntu ibyo byose bigaragara akanangira harya ubundi we bamugira bate ubu abo twari tufite abo twabonye abo tumaranye iminsi batayaduhaye n'iki kizatuma wundi uwo mu biryogo cyangwa n'iki kizatuma undi wo kuri stade yatanga azi ko mugenzi we umunyakabanda atayatanze kandi ntibigire icyo bimutwara. Icyo kintu muzakigeho ntibagishoboka.
Minisitiri w'ubutabera Johnson Busingye wari uhagarariye guverinoma yakunze gusabwa n'abarokotse ko leta ikwiye gutanga ubutabera maze abwira abarokotse ko ubutabera busaba kwitonderwa cyane ndetse no gushishoza.
Ubutabera ni urugendo abantu bagenda neza bagerageza gushishoza bagerageza kwitonda bagerageza kutarangwa n'ibindi uretse kurangwa n'ubutabera. Hari ubwo watekereza utari ko hari umuntu utarabazwa hari umuntu utarahanwa hari umuntu utaragira ate nibyo koko umuntu wese ufite ubitekereza nibyo birakwiye ariko urugero rw'ubutabera muri iki gihugu gacaca mu nkiko zisanzwe ntabwo rwagera ku byo rugomba kugeraho 100% mu gihe gito cyangwa se mu gihe giciriritse ariko ngira ngo twizere ko ari urugendo rukomeza rudahagarara rudasaza. Ayo makuru yose aho yaba iyo uyegeranyije agahinduka aya makuru afatika igihe urukiko rushingiraho ubutabera bushingiraho byanze bikunze nagira ngo mbizeze ko ntabwo uru rugendo rwahagarara.
Abakuye muri icyo cyobo cyabonetse mu murenge wa Rwezamenyo benshi bo mu miryango yabo bagiye babamenya bitewe n'imyenda bari bambaye inkweto n'utundi tuntu bari bafite ubwo batandukanaga mu bihe byabo bya nyuma. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tugume mu Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abarundi bakomeje guhungira muri icyo gihugu. Komite y'impunzi ziba mu bisagara ivuga ko hafi impunzi 3000 zitegereje kwandikwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo zihabwe ibyangombwa. Byinshi kuri iyi nkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Komite y'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara yemeza ko kundwe kundwi hari abarundi baza gusaba ubuhungiro mu bisagara bitandukanye biri mu Rwanda cyane cyane i Kigali. Patrice Ntadohoka, perezida w'impunzi ziba i Kigali, avuga ko abaza benshi baba ari abanyepolitike bayoboka imigambi itavuga rumwe na leta
nyinshi cyane abariko baraza muri ino minsi cyane ni cyane cyane abo batotezwa biva kuri imigambi nk'abari mu mugambi witwa SNL bagwasa baraza ari benshi kuko bavuga ko baba bacitse ku icumu iyo batamwishe akarokoka arabacabaza barirukanga. Turabona impunzi nyinshi ziriko ziraza naho tudashobora kubavugisha bose ngira wabone yuko hari n'abaza kudusaba udupapuro bitwaza ni kuvuga yuko baba bashasha ku mutekano wabo baba baje bunyuranye turagerageza kubafasha kubwira abantu ikantu bitwaza kugira ngo babafate.
Utwo dupapuro bahabwa na komite y'impunzi ni fata kibanza mukurindira ko ishamwe mpoza makungu gita impunza HCR libakira rikabaha ubuhungiro na dohoka asaba bariko baraza canke uwo bona uhunze vuba ko batojuragirika ahubwo ko botumbera kubira bya HCR kugira ngo bashigwe ku rutonde kuko ari kindi kiringo cyo kwandika bashasha gitegekanijwe vuba
mbonye none kanya gutera kandi impunzi itari yandikishe ko minisitiri barazandika ko zoja kwiyandikisha ubwa mbere hoho kuri HCR Nyarutarama kugira bamenye igiti kiri kumwe arabonye abaduheruka haje impunzi nyinshi birango babaheza kubandika mugabo ubu bazokwandika abantu bari kuri liste bamaze kwiyandikisha no kuvuga rero ko n'abafite abantu batoye batorindira ko nta gikorwa cyabo cyonyine kizuba iyo bumvise habaye kwandika donc enregistrement na verification nabo nyine baca bazana abana kugira babashire ku ma statut kandi bashobora kuvugwa nta kamo ndabateye kandi bavyumva ko nibumva dutangwe kwandika bazoca bazana n'abana bashasha gutyo bashobora kuja muri systeme bavuga
aho ku biro bya HCR i Kigali haguma hari abantu baje kwiyandikisha bashasha basaba ubuhungiro abenshi muri bo n'abarundi amakuru avaho avuga ko kundwi hashobora kwandikwa abatari munsi ya 45 iyo komite imenyesha ko abashasha ubari hafi 3,000 bamwe bahunze mu gihe cy'ibyirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'2018 abandi nabo bahunze kuva mu ntango z'uyu mwaka mu mezi atatu aheze naho nyene habonetse ibitigiri byinshi
itaringa gyeho nyene tuheruka kugira kwandika harasubiye inyuma bashiki 2,500 urumva yuko aho rero haciye ameza ngahe kandi urumva HCR baguma bandika nibaza sindara basaba ibitigiri byo nyene nyavyo mugabo ni benshi cyane mu minsi ngira nshaka kuzobabwira uburyo bushasha bwo kwandika impunzi buratandukanye n'ubwa mbere bambere bazi ko yari HCR gusa bandika ariko kubera ari leta ifatanije na HCR urumva hariho serivisi ya immigration hariho serivisi ya NIDA hariho serivisi ya minisiteri ijejwe impunzi bose bateze kuba bari hano nicyo gituma isitati bishasha z'ubu ziba zirimo ibyo byose kugira impunzi bizwi mu gihugu cyose
ne kambi impunzi ya Mahama irabandanya kwakira abarundi bahunga nk'uko uwo mutama yakiriye umuhungu wiwe yabibwiye ishuri rya Amerika mu minsi iheze
hejo wundi haraje imodoka zikika zibiri twarazakiriye aha muri inkambi harimo umuhungu waje umwe bakubise baramumena n'ugutwi nuko baramwambura ibyo yari ifise aramwakiribaringaha
ibitigiri bya nyuma bya HCR byerekana ko ubu u Rwanda rurimo impunzi z'abarundi zirenga gato 71,000 mu bisagara cyane cyane Kigali habamo abarenga gato 11,000 icegeranyo cy'umugwi wa ONU ujeje gutohoza ku byaha by'ihonyangwe d'agateka kazi na muntu mu Burundi wabwiye ijwi rya Amerika ko no muri Tanzania hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nk'uko ko haguma hibonekeza abarundi bashasha bahunga uwo mugwi urongowe n'umunyasenegal Dudu Jean uvuga ko mu matohoza yawo abahunga benshi ari abanywani bo mugambwe SNL usa n'ukomeye mu itavuga rumwe na leta mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bahaye bamenye nyashamakuru n'abarundi ku munsi wa gatatu w'iyendwi mu ntara ya Rumonge umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu yarahakanye ko atabarundi bariko barahunga ahubwo ko hari abariko barahunguka ku bwinshi muri ico kiganiro umukuru w'igihugu abicishije ku muvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa ndenza ko arashimira abo batahutse
nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arashimira bene wacu bitavye akamu yabateriye bagatahuka ku bwinshi mu gihugu cy'amavukiro nayo abakijyanye imitima abasaba gufatira akaruhuko keza ku bamaze gutaha agira ko asaba bene igihugu bose gusanganira n'ugweze bene wacu bariko barataha mu gihugu cy'amavukiro basabikanye ivyo babasanganye
yamara HCR rivuga ko hataragera ko rihimiriza impunzi gutahuka kuko n'ubuhakire abahunga igihugu cabibarutse Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
bw'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make cyane igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikize iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha.